Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza mu kiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Reka duhere ku makuru avugwa mu karere. Regidezo, ikigo cya leta y'u Burundi gishinzwe gutanga amashanyarazi n'amazi, cyazamuye ibiciro by'amashanyarazi. Icyo kigo cyanatangaje ko amashanyarazi agiye kuboneka ku bwinshi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ukorera mu Burundi.
Umuyobozi mukuru wa Regidezo shyirahamwe ryo gutanga umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi, Jeroboam Nzikobanyanka, ikiganiro cy'abamenyesha makuru yavuze kugena ibiciro byaduze bivanye imice bakoresha umuyaga nkuba.
Ku banyagihugu basanzwe kilowate ubusa gushika kuri kilowate 5, umuyaga nkuba uzogurishwa amahera 82 ku kwezi. Abo tokwita bari mu bucuruza kuva kuri kilowate ubusa gushika ku ijana kizogwa amahera 195, hanyuma bitwizime twita charge fix azoba 4,422.
Ituzwa ry'umuyaga nkuba ryaje mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'umuyaga nkuba bwari bumaze imyaka irenga 2 bwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ubuyobozi bukuru bwa Regidezo bukavuga ko iyo duzwa izoja mu ngiro ari uko uyu muyaga nkuba ubonetse. Ariko rero naho biri uko, urutonde rw'iduga ry'ibiciro iri mu itegeko ry'umushikiranganji w'ubutare agataka n'amasoko ntanganguvu kome Manirakiza ryatewe k'umukono igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda umwaka 2017. Ico nkomenya co nuko muri uwo rwandiko bitekanywa yuko ivyo biciro bishyirwa mu ngiro kuva umunsi ubwo rwandiko ruteleweko umukono. Ni ukuvuga ko isunze ubwo rwandiko ivyo biciro byaduze kuva ku itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mwaka 2017, ni ukuvuga kuri uno wa kane. Aho rero ibiciro byadugijwe, ariko ibyo kuronka umuyaga nkuba biracyari umwizero nkuko bishikirizwa na Regidezo.
Harya byose byaratunganye, Regidezo iriteguriye kwakira ujya mucanwa nta ngorane, umwanya n'undi zijya mu hoteli mwabonye umucanwa urabonego. Navuze yuko umucanwa uzuboneka zijya mu hoteli zikaka kanyushira nk'amatara kibengiro nk'amatara ijya ngendo ya deresage iterezwa kuhava na yahandi ho ntacyo bacyakoze. Ndabijije neza yuko dutanguye zijya ngorane zohagarara
mu gusezera ubukene bw'umuyaga nkuba. Regidezo yagiranye amasezerano n'ishyirahamwe irangura ibitoro ariryo Interpetrole, kuko amasezerano bafitaniye azomara imyaka 10. Interpetrole izotanga imegawati 30 zo gusahiriza kugira ngo umuyaga nkuboneke mu gihugu cy'u Burundi. Aho rero Regidezo ivuga yuko amatara azoboneka amasaha 18 ku munsi, no kuvuga yuko umuyaga nkuba uzotangwa kuva isaha 12 z'agatondo gushika isaha 6 z'ijoro. Imoteri z'iryo shyirahamwe Interpetrole zizotangwa umuyaga nkuba zikaba zizonwa amayitiro y'igitoro ari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 160 ku munsi. Hagati aho mu gihugu cy'u Burundi kuva mu ntango zya 2017 harakunda kwibonekeza ubukene bw'igitoro, bitaye ko iryo shyirahamwe na Interpetrole ryonyine rifite amasezerano na leta yo kuja kurangura hanze icyo gitoro. Umuyobozi mukuru wa Regidezo yabajijwe nimba ayo mamoteri azokwama aronka ibitoro yagiye mu gihugu cy'u Burundi bikunda gukena. Iyo niyo nyishu yatanze.
Interpetrole yari yemeje yuko igira ibishoboka byose yuko igitoro kizokoreshwa n'ajya mamoteri kitazubura, hanyuma kibuze bibavuye ko bazoriha amande, ko nababwiye yuko biyemeje gutanga ucanwa tabura amasaha 18.
Naho Regidezo yabonyesheje yuko umwanya n'umwanya umuyaga nkuba ugira uboneke hose gushika igihe cy'isaha 11 z'umugoroba, hariho amakaritsiye n'amazone amwe mu gisagara ca Bujumbura atari bwaronke umuyaga nkuba. Atwovuga ho mu gisagara ca Bujumbura amazone ya Kanyosha, Kinindo na Musaga atari bwaronke amatara kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2017 abarundi bari mu muhango gusezerera ubukene bw'umuyaga nkuba kubera ko akatari gakya amabijejwe yuko ingwane y'umuyaga nkuba igitoye gwinishu ariko ntiyagira ikikogwa ubamwe muri bo twavuganye bamenyesha yuko nivyo vy'amasezerano hagati ya Regie des Eaux Interne Petrole bazovyemera ari uko babibonye ibujumbura vyerete ishatse ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, umuryango mpuzamahanga wita ku kubungabunga ingagi ukora mu bihugu bihuriye kuri pariki y'ibirunga uhangayikishijwe bikomeye n'ubushimusi bukomeje kwibasira urusobe rw'ibinyabuzima muri iyi pariki. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Umuryango GVT ukorera mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'ibirunga uravuga ko ubushimusi bumaze gukabya muri iyi pariki. Uratanga inkuru za ko hatagize igikorwa hari ibinyabuzima byaba bimaze kuzimira mu myaka mikiri imbere kandi ko byagira ingaruka mbi kuri mwene muntu nyamara ari wuzikururiye. Uyu muryango ugaragaza ko uretse kuba ubuso bugari bwahoze ari ishyamba bwarahindutse amasambu naho gutura, abantu bakomeza gusatira ishyamba ari nako ibinyabuzima bikomeza kuhazaharira. Bwana Muamba Chibasu George, umunyamabanga nshingwabikorwa wa GVT, savuga ko umutekano muke muri Kongo na uri mu bitiza umurindi barushimusi kandi ko bimaze kurenga imbibi z'igihugu kimwe kwacyo. Aragira ati
le braconnage après
ubushimusi bumaze gufata indi ntera ku buryo bisigaye binakorwa n'abahanga kandi bakoresha imbaraga mu by'ukuri tutabasha guhangana nazo. Ariko dukurikije inyigo twakoze, turashaka gufata ingamba zituma inzego za leta ntizitari za leta muri ibi bihugu byacu ko ari bitatu zigira uruhare mu kurwanya ubu bucuruzi, ariko tukanasaba na polisi mpuzamahanga irwanya ibyaha n'izindi nzego z'umuryango w'abibumbye nazo kubigiramo uruhare. Nk'ikampala mu mwaka hashobora kwambukira ibiro bisaga 300 by'amahembe y'inzovu. Ikiri ukuri nuko hari ibinyabuzima byibasiwe cyane nk'inzovu, ariko hari n'ibyatsi by'agaciro byibasiwe. Kuba amahembe y'inzovu ahenze cyane biri mu bituma ashakishwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Bwana Muamba asanga leta z'ibi bihugu bikwiye gukora ibishoboka zikanashyiraho ibihembo kuri buri wese utanga amakuru yatuma barushimusi bafatwa bataragira ibyo bangiza. Imibare itangwa na GVT yerekana ko mu 2015 honyine ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda hafatiwe ibiri 2813, mu gihe kuva mu 1990 kugeza mu 2014 muri Uganda hafatiwe ibiro bisaga 2707. Umutekano muke ugaragara muri Kongo kubera imitwe yitwaje intwaro yabo yo mu gihugu n'iyo hanze ushyirwa ku isonga mu kubangamira ubufatanye mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'ibirunga. Mugabo Benjamin akorera umuryango mpuzamahanga wita ku kubungabunga ingagi ishami ryawo ry'u Rwanda.
Usanga ibikorwa byinshi bijyanye na barushimusi biba biri cyane ku ruhande rwa Kongo kubera impamvu zinyuranye. Muzi ko hari igihe kirekire bamaze badafite umutekano, gukora muri pariki bikaba byagorana, noneho abahigi bagakoresha uwo mwanya bakajya gukora ibyo bashaka kuko n'abakozi bataba bageze ahantu hose. Ikindi na pariki ubwayo ukuntu ingana, pariki yawe ubundi ni nini cyane, ugasanga kugira ngo abakozi babo bazayizenguruka yose nayo bigoye. Ariko muri rusange ufashe mu gace kose k'ibirunga, nta gace wavuga ko kuko adafite ibibazo.
Abashinzwe kubungabunga pariki y'ibirunga muri ibi bihugu ko ari bitatu bavuga ko bahuye n'inzitizi zikomeye mu mikoranire ku buryo amaronda abahuza aheruka gukorwa mu 2012. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko ibikorwa bya barushimusi bigenda bigabanuka. Hakizimana Jean Damascene akorera ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ashinzwe kubungabunga pariki y'ibirunga.
Uhere nka 2019 muri iyi parike twateguragamo imitego irenga 2000, ariko kugeza ubu ngubu nk'umwaka ushize twari dufite imitego 560. Bigaragara rero ko ibintu bigenda bigabanuka.
Pariki y'ibirunga ku ruhande rw'u Rwanda imaze gutakaza ubuso busaga gato 50% by'ubuso yari ifite. Imibare itangwa na RDB yerekana ko hagati y'1959 n'1973 hektari 8,000 zari zimaze guhinduka ubutaka buhingwaho ibireti naho gutura, kuri ubu bikaba bifite ubuso bwa kilometero 160 gusa. Ni ikibazo ariko kiri no muri Kongo na Uganda. Icyakora abashinzwe kuyibungabunga bavuga ko ibi bihugu birimo gushaka uburyo bwo kongera kwagura ubuso bw'ibirunga kugira ngo inyamaswa zibone ubuhumekero. Abashinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima muri iyi pariki barasaba ibihugu gukora ku buryo abayituriye bayibona nk'umutungo bwite wabo, ndetse bakabona inyungu yiturutsemo bakabona ubuyifata neza. Bavuga kandi ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu kubaka inkuta zo gukumira imbogo n'izindi nyamaswa zona zikanica abaturage mu rwego rwo guhosha amakimbirane no kubuza abaturage ibikorwa byo guhiga no kwangiza amashyamba bashaka amaramuko. Nubwo ku rundi ruhande benshi mu baturage bacucitse ku nkengero z'ibirunga biganjemo abakene nk'uko GVT bivuga. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Dushimire bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru. Ubu tukaba tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'iradiju rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara curo musi kiremeshereje mu studio ya 18 kiyobowe na Jewe Diane ni nahazo
kambere bataratsa twariga tukisanzura tukiga neza na ubu baje kwiganye ne nkimfata kibanza
tufata urugendo rw'uruzuba tukaza kwiga inyuma ya saa sita twahora tugenda kwishyura mu gitondo tutararuha mu mutwe ubunyana dutaha saa kumi n'imwe
aba rero ni bamwe mu banyeshuri mu ishuri shingiro rya Rugoti ya mbere yo muri komune Butezi intara ya Ruyigi bavuga ku kibazo bafise cyo kubisikanya ibirasi na bagenzi babo babaye barabatiza amashuri kuko inyubako zabo zasambutse iyo nkuru turayigaruka ko handi hato
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Abanyeshuri ku ishuri shingiro rya Rugoti ya mbere muri komune Butezi intara ya Ruyigi babaye baratira ibirasi byo kwigiramwo mu yandi mashure ari muri ako karere intandaro no kubura ibirasi bigiramwo kuko vyabomotse baba rero abatiye canke abatije bose banemeza ko atacoroshe nkuko muvyumva mu nkuru munyamakuru wacu Haisaridian inamahoro yakubitiye ngaho mu ntara ya Ruyigi
ishure rya Rugoti ya mbere ryo ku mutumba Rugoti komine Butezi disa nuko ritakibaho ni mu gihe inyubako nka zose zabomotse vyongeye n'abanyeshuri ntibakiyatonda ko ivyo biruko kuva mu ntango y'igice ca gatatu co mu mwaka w'ishuri heze amakuru dukura mu barongoye komine Butezi nuko kuva ico gihe abanyeshuri batiriwe aho baba barigira ku mashuri muri zone Rugoti ari nayo iryo shure rya Rugoti riherereyemwo nko ku mashuri shingiro ya Muyange Butezi na Rugoti ya kabiri ivyo bikaba bitera ingorane abo banyeshuri basanzaje Nsabiyumva Patrick numwe muri abo banyeshure
mva ngaha mukira abo inja mu Rugoti ntahagenye iminota 30 ariko mvuye ngaha muhira hakimuna zibi ndashobora gushika ku Muyange ntahagenye nk'isaha n'inusu n'ugucererwa nacerewe ntagiye ndiruka nyene saha nyene nacerewe kuba dusubiye nyene gutangura batarubaka amashure yacu ubu tuvyakiriye nyene nabi simenya mbere ko tuzokwiga neza ko twegwe tugiye mu 9 kugira ngo tumenye neza
iri yimugwa ririko riragira ingaruka no ku mashuri abahaye indaro ni mu gihe abanyeshuri bo kwishure shingiro rya Muyange bahora biga mu gitondo biba ngombwa ko baca biga inyuma y'umuhingamo kugira bakuranwe nabo kwishure rya Rugoti ya mbere iri hindagurika ry'amasaha rirahungabanya urutonde rw'ivyigwa nkuko uyu mwigisha w'umwaka wa gatanu abivuga
twamaze kugira perturbation yama class kubera ko abo bandi bamaze kuvuga ko bamaze gutizwa ivyo birasi tugasha twigisha rero ingungu imwe bica bituma kwa kwitanga twari gukora bidashoboka bizoca bituma ducererwa mukumara program hakirikare
imyidogo irumvikana no kubanyeshure baruhishwa no kwamabatonze ingungu imwe ku ruzuba
kubera ubwambere bataratsa twariga tukisanzura kwiga neza na ubu baje kwiganye ne nkimfata kibanza
ingorane tugira nuko tufata urugendo rw'uruzuba kubera twahebe ibirasi abandi tukaza kwiga inyuma ya saa sita ubundi bwo twahora tugenda kwishyura mu gitondo tutararuha mu mutwe ubunyana dutaha saa kumi n'imwe
muri iki gihe cy'intango y'umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi 2017 ushira uw'ibihumbi 2018 amakuru dukura mu buyobozi bw'iri shure rya Muyange avuga ko batanguranye ibitigiri by'abana benshi batabona aho bazobakwiza kubera ibirasi batijije ishure rya Rugoti ya mbere umuyobozi w'iri shure rya Muyange aravuga gahombo bashobora kuhagirira hamwe vyobandanya uko biri
nk'abigisha bari basanzwe bitanga bakigisha mu gitondo n'inyuma y'umutaga abo bigisha ntibikunda ko bazosubira kwigisha bazo bakwigisha ingungu imwe kubera ikibazo cy'ibirasi tubona yuko bibandanije umwimbo uzogabanuka abigisha nabo nyene hari habadatonda bafise ingoga
abajijwe intwaro muri komine Butezi bavuga ko watsindiye isoko ryo gusanura ishure rya Rugoti ya mbere yaciriye hagati ibikorwa kumva atamenyesheje kukaba nkako ibihome biraboneka ko vyatanguye kuduzwa ariko bavyeyi bakibaza ko bahabaye kutumvikana ko batanze akazi n'abagakora aha bakavuga aho igikorwa cyo gusanura hera kugira inyubako zikomere
ikintu byagenze byavuye ku chef ya yasabye inyakazi yasabye kiraka acabona ngo yarazimbwa acara gatako kazi gushyo no musubye uganiye ngaho inyashure ikirabomoka acabona iko yisubiye mu guhera hasi yosha homba byose cyabiheba gushye birukure niko cyo none bikorwa birahagaze gushyo no musi twebwe tubibona uko twigabana bacu twabuze yo biga bariga ku muyange bamwe abandi akajibutezi mugaho twe tuboneye ko abana bacu barambiwe no guheba bagaheba mwizo mpavu nyine suko byanyagirwa mu gahinga bashikane ku ngucho kabacotse no gusonza basho nzo ko biga kure gushika no munsi twebwe ni tubona nico leta y'ibutezi yashirimo ico ikintu bibira bimwira kurikirana
ariko nubwo biruku musitanteri wa commune Butezi Georgine Mbonima avuga ko mu ndwi zibiri aya mashure azoba yahejejwe gusanurwa
uyu munsi turiko turafashanya n'abavyeyi bo ku mutumba wa Rwoti kugira ngo doheraheze ibirasi byari byarubatswe na bene igihugu bariko bashomba amabuye n'umusenyi kugira ngo dushobore gusiga isima tukaba twibaza rero ko iyo ngorane y'ukuja gutira ibirasi ku muyange twari twiyumviriye ko twofunyiriza urugendo rw'abana mu mugoti bagasubira ku mashure yabo twikoze kuri ibyo birasi byubatswe n'abene gihugu muri iyi ndwi izohera duheje gusiga ibyo birasi hanyuma twaca turenza ku minsi nk'itatu kugira ngo iyo sima ibe iruma nukuvuga twofata nk'umwanya w'indwi zibiri duhereye uyu munsi ko abandi bazaba basubiye kwinjira mu birasi byabo
yamara abavyeyi nta cizere ko muri ico kiringo hazoba haheze kubakwa kugira abana babo baruhuka mu ruho barimwo aha tukibutsa ko hanini amashure yubakwa mu ntererano y'abavyeyi ari naco gituma basaba gushigikirwa kugira ibikorwa bive mu nzira
nuko bari kubesha ngo ya ntibishoboka naho yoramezi abiri kubera itegeko kubanza gusambugwa yose ni kubanza kuyihera hejuru akayibomora yose hanyuma akayisubiramo bushasha bakahera kuri fondation bategeze gutyo gikunda nico gituma imundwe imidashobora kuba byaheze
twebwe
nako twobigenza kubera kugira ngo tangire turabe ko abana bashu boshiba kumenya n'indome nimwe ko ntibaguma biricenga cyo batarimo bariga
twibutse ko hari ayandi mashure mu ntara zitandukanye zo mu gihugu ahanzwe n'ikibazo c'inyubako zidashemeye muri commune Butezi mu ntara ya Ruyigi Haise Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Rakoze Raisa Liliana inamahoro inkuru yawe abakunzi b'ijuru rya Amerika ni kiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya isase ni inkuru iri kuyanuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha bijya bibi biranuganurwa ko ari byo
reka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubwiye ko atari byo
nivyo
sivyo reka sivyo
eh dupingi eh dupingi utangike
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero no munsi inkuru y'imvaho tubaha ijanye ahanini n'ikibazo kimaze amezi abiri gihanze abakunzi b'inyobwa vya Brarudi kuko batakironka ivyo binyobwa nkuko bavyifuza ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bariko baribaza ibazo vyinshi harimo ico bivako muri utwo tubazo bibaza nta nyishu iraboneka ivuye muri Brarudi ari naco gituma inyishu zimwe zirimo ibihuha izindi zikabamo umuco ijwi rya Amerika twaracukumbuye turaja kubaza amakuru amwamwe tutemerewe yuko tuvuga ingene twayaronse umunyamakuru wacu Diane Ndonse rero nyuma aca dutegura ino nkuru ahatanga umuco kuri utwo tubazo twose bibaza akongera kabeshuza ibihuha biri ku mbuga ngurukana bumenyi umuco nawe urimwo arahutumenyesha
mu binyobwa bya Brarudi hatanguye gukena Amstel ndende cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura aho bamwe bibaza ko iryo shira hamwe cyo baryashaka gusohora ngufi izo bita beshu Ariko mu nyuma ubukene bw'ibindi binyobwa bwahavuye bwibonekeza abadandaza banini banini bafise amadepo bo mu ntara zo mu gihugu bavuga ko batakirangura izo bifuza bavuga ko nk'ibiyeri Brarudi itakibarenza amakazi ya 30 Amstel ndende bakaronka ikazi ya 10 gusa umwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko ivyo biruko mu gihe wewe yarasanzwe arangura ikazi ya 200 zibiyeri Amstel ndende nazo 120 ho mu ntara aho abanyagihugu benshi bihereza ibiyeri babona ko ari amagogwa kuri bo uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo aho ijwi rya Amerika ryamusanze mu bunywero ariko yihereza inzoga y'urwagwa kukubura ibiyeri
ibiyeri byabuze cyangwa murabe mwebwe nyene intererano muduha muri leta igiyeri gisigari magendo ubu nta na kimwe gisigaye kiyaha kubera ubukene bw'iki bwiza inzoga birukanye ega turagowa duhiriye natwe tuze turafungura
eka nabo mu gisagara cha Bujumbura bavuga nkuko ariko kandi usivye ko ibyo binyobwa byabavuna inyota bavuga ko bahungukira mu by'ubutunzi
bahora bacumugana ati ngo ikintu kigoye cyane ngo nijisho ryingwe ubu nijisho ryingwe ubu nta muntu akakira nk'ikiyeri ari naho ushobora kugenda ibirere n'ibindi utarakibona ahantu kiri nayo bari umutuvura umuntu uwo muntu ngiye gupfana mbere n'urifise mu nzu acarikira uko ashaka icupa ryashobora kugurwa ubunye guhera ku 2007 gushika no ku noti ya 2 yamaze gushikako kare cyahora ari 2005 2004 ariko ubunye ash nta muntu akibivuga iby'ikiyeri n'ukuri mbega za musteri zozo ahubwo hasigaye haboneka twatundi ngo twitwa ngo tubaju niko babatwita abagabo bakoze bahora bakira kayeri abandi bakakira musteri oya ibyo ni gitangaza ahubwo urakwiye insiguro yabyo tukamenya ingorane zoba ziri mu nzira kuko data wanjye niyo nyota yahera ariko hari ikintu kindi turanavyumva no kuvyumva yuko bra rudifisi akamara mu gihugu ziriko ziragurwa n'amafaranga yavanwe yashikira no mu banyagihugu ntiwumve none ubu rero twumaranirwe
ikena gy'ibinyobwa bya bra rudi muri kino gihe ari byo ahanini ibiyeri amusteri y'abandende canke ngufi henkene eka nka zose uretse royal nubwo ritanguye kuvugwa ubu amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko imvo n'imvano y'ikibazo catanguye mu mwaka w'2015 igihe hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo c'umukuru w'igihugu aho ishirahamwe Brarudi ryasanga rihingura ariko ntirironke abaguzi ku buryo ibyadandajwe byari munsi y'ibyadandajwe imwaka w'imbere yaho wo mu 2014 uko ibintu byabandanije imyerekano imaze gusa n'icureha mu ntango zo mu 2016 Brarudi yari hayihangiro yo gusubira kuduza umwimbo wayo ikawushikana ku rugero wariko mu bihe by'imbere y'imyerekano ariko naha ntiyorohewe kuko ibintu nka byose ikoresha ari byo amacupa udufundikizo imyambiro imwimwe kugeza no kudupapuro two ku macupa twandikwa ko imyidondoro w'ikinyobwa birangurirwa hakurya y'amazi hama bikaba bitagikunda ko ibirangura kukubura amafaranga y'agaciro kandi byose ariyo bigugwamwo nuko amafaranga y'agaciro amaze gukena Brarudi yacifata ingingo yo gusaba ideni ku cicaro cy'iryo shirahamwe kiri mu gihugu cy'Uburande ideni rigera ku mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika miliyoni 20 bagira ko bemera ko bazonabungukira ariko usivye kuyungukira ni deni ntigishuwe kumvo y'iryo kena y'amafaranga y'agaciro amakuru y'iki cy'u Amerika rifise yo kwizera nuko Brarudi yavuye yigira umugambi wo kugabanya amafaranga yari sanswe ikoresha mu kubungabunga ibikoresho nuko icupa ryahora rikora nka kane imbere yuko rikugwa ku isoko rigasigara rikora nk'incuru 8 imbere yuko risubirizwa amakarato ajamwo amacupa y'ibinyobwa ntibabaye bakiyahindura icyo kumenya rero nuko Brarudi ivy'amadeni bimaze kuyangara ku cicaro cyaryo amirukiro yandi yabaye leta aho ibanki nkuru y'igihugu BRB yabahaye imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika ariko nubundi ibintu ntivyoroshe kuko Brarudi ikenera gukoresha imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika buri kwezi ivyo vyatumye batandukira abo basanzwe bashorera ivyo bakoresha nyamukuru mu guhingura ibinyobwa abo nabo babagurana imifuniko n'imyambiro ariko nabanyene baraheba bayikura kwa maboko ari naho rero ibintu byaja byayangara ibinyobwa bikabura hagataha hari hategekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru itarike 4 z'uku kwezi ariko Brarudi ntiyabaye ikigitanga ahubwo ikigirisha inama abakozi bayo bamwe bamwe ibabwira ko ishira hamwe rigeze hatemba ariko babizeza ko atangaruka kuri bo mu gihe rero haramakuru avuga ko harabakozi ba Brarudi bagabanijwe sivyo namba ariko muri iyo nama barabwiwe ko hamwe byobandanya kuba bibi nkuko biri bazogabanywa bahereye kubafise amakontra mato mato hama batandukire abafisi y'umwaka hama haze ab'imyaka ibiri gucyo gucyo nayo ku kibazo cha Amstel ngufi beshu abantu bavuga ko ari iboneka kuruta ndende kubera ikibazo cy'amafaranga y'agaciro navyo ne isoko ryacu rirabibeshuza ko atari byo ziboneka kuko bariko barakurikiza umugambi icicaro cishirahamwe ufise wo gutera intege ikoreshwa ry'amacupa mato mato eka no ku kibazo cha Henken bivugwa ko cavanywe mu byo Brarudi ihingura navyo ne sivyo kuko ico kinyobwa isanzwe kirangurira hanze y'igihugu muri Afrika y'epfo ico bikoze hagaruka ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kuko ariyo kirangurwamwo kandi kidandazwa mu mafaranga y'amarundi. Aha rero umuntu aribaza ryari ikibazo kizokemuka ntawo bimenya biracyari ubufindo kuko isuzumwa ry'abakozi ryo mu mwaka w'2016 ryabaye iridasanzwe mu gutanga amanota make. Ababikurikiranira hafi bemeza ko ari uburyo bwo kwikingira kugira ngo igihe habaye igabanywa ry'abakozi haboneke urufatiro. Nkuko bisanzwe rero turabasomera ibyanditswe bamwe n'abandi ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'iri kena ry'ibinyobwa bya Brarudi. Duhere kuri uyu avuga ati emwe nta uhisha umwotsi inzira ikirashe, uwundi nawe avuga ati ayo mafaranga y'agaciro akenya kiriko none ko abazungu badukuye kwa maboko. Hari n'uyu yanditse asa n'umwishura ati none ugira byose byava muri bo, rindira gato ikibazo kirakemuka batarimwo. Uyu nawe ati erega burya si iki gisata gusa gifise ingorane, rindira n'ibindi biri mu kuyangara. Tugarukirize kuri uyu avuga ati byose ni ukubihereza Imana. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri uyu muco uduhaye. Mushobora namwe bwe kuba mufise amakuru ngaho mu kibanaho mubaye, haba hagati mu gihugu cy'u Burundi, haba mu gisagara cha Bujumbura, haba mu makambi atandukanye, ariko aya makuru gasanga hari umuco mutarawe uronka ko neza. Mushobora kuturungikira izo nkuru zaba izo canke izibihuha kuri radio yacu @gmail.com, gutyo natwe tukagerageza kubaronderera abahinga bazisesangura canke bakabaha umuco kuri utwo tubazo twose muba mwasigaranye.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, guhera ku wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2017 muzokumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro byacu. Makuru y'iminota 5 mwari mumenyereye kumva saa moya na saa mbiri zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza, abari bamaze kuyamenyera tubasavye kutwihanganira. Ahandi naho amakuru yo hirya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa 11 n'igice gushika saa 11 n'iminota 37 zo mu gitondo ku wa gatandatu no ku wa mungu, azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe. Turabashimiye.
Kizeza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko izo mpinduka y'intonde zacu atacu zizokora, atacu zizohindura ku kanovera k'ibiganiro ijwi rya Amerika ribashikiriza imisi yose. nshuti bakunze mari kumwe natwe tubashimire bivuye ku mutima Innocent Kimenyi Diane Nahazwe na Ingenieur Justin mari kumwe mu biganiro by'ino mwanya tufurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mugume mwumviriza ijwi rya Amerika mu ntonde zacu zitandukanye
Abakomeje kutega matwi radio ijwi rya Amerika mu masegonda make isa 12 zirabazuzuye aho mukurikirana ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri